abahagaritse bose uko ari batatu n'abagabo bakora muri sentare nkuru y'intara ya Kirundo mu buraruko bw'u Burundi ni Benoît Ntsumbwa Jean Pierre Tikubwayo na Joel Nibizi ingingo yo kubahagarika yatangajwe n'ubushikiranganji bw'ubutungane kuri uyu wa Mungu bahagaritswe inyuma yo guhanisha mu nyororo w'umwaka umwe umwana w'umunyeshure yitwa Christian Ndayishimiye bamwagiriza ko yamenye amabanga y'akazi hari kwa 12 ukwezi kw'indwi umwaka w'2023 ni nyuma y'urugendo umushikiranganji yaje gushoka gisata yari yakoze ku munsi wa kane w'indwi iheze aho mu Kirundo Domine Banyankimbona avuga ko ibyabaye ari gusamara
bakareka agasamazi kuko ibyo twabonye nuko mu ngingo bafashe igakwira isi yose nuko habaye agasamazi muri bo barasamaye ntibahanahana ibyumviro bikwiye rero twabahaye impanuro yuko atangingo y'ubutungane n'imwe yosubira gufatwa habaye gusamara ahubwo bokenyera zikaguma kuko aho bigoye niho bisaba yuko abahakorera nabo bakenyera zikaguma kugira ngo bahangane n'ibigoye izo kwama duhanurana kugira ngo ibyabaye ntibize bisubire bibe ingorane zashitse ntibize bisubire gushika
David Ninganza icegera cy'umukuru w'ishyirahamwe Sojepae yitaho agateka k'abana mu Burundi yavuga ko yabaje kubona ari umushikiranganji arinda kwisidukira aja mu ntara yabayemo amabi akorerwa abana kandi hari izindi nzego yabwiye ujya Amerika ko bikunze kuba kenshi
birababaje ko bijya byabaye ubwa mbere wo kugira ngo umwana agire ingorane kugeza ari umushikiranganji Bujumbura agiye mu ntara gufata ingingo bice bigaragara ko aba ngaho atacu baba ariko barakora twabibonye kuri rya shuri cyangwa muri rya komine ariko twebwe tuba muri ibi byama kurya ahatari hake ahatari hake abana baratabaza ababyeyi baratabaza mbere ngiriyeho gushimira ibimenyeshamakuru nibyo byatumye abategetsi bo hejuru bashobora kwisidukira kugira barabe ako kamaramazi kuko abategetsi bo muri ako karere bo muri iyo ntara bo muri iyo komine ntacyo bari bakoze
n'inganda icegera cy'umukuru wa Sojepae yemeza ko mu mashuri menshi abana b'abigeme bashobora n'abayobozi cyangwa abarimu hagahanwa uwakorewe icyaha
turafite ingorane z'urunani mu mari mu runani twita solidarite negative cyane cyane ku bantu bari mu ntwaro usanga abawupeji abagezwa intwaro wa musane abamagisitra barateramana hamwe bicarana hamwe bagasamara ugasanga umwe wese yibagiye kuco ajejwe ahatari hake turamaze kubibona twarabibonye nk'umwigisha aterinda abana aho kumutunganiriza bacira urubanza urubanza rwa sivile kandi yari penali twarabonye aho umuyobozi yiruka inyuma y'abana ugasanga abo bana barirukanywe burundu n'uwo muyobozi nyine na conseil de discipline imwe navuga urwego rwose rukoranye rw'abigisha atamatoza bagize ntibyari bikwiye ko hari umuyobozi yose ubwira icyaha nk'icyo
ibi perezida Evariste Ndayishimiye yari yabyidoza cyane n'agashavu kenshi mu ndwi iheze ari mu ntara ya Karusi
oya namwe mumbarire uwo mucamanza yize amategeko ashobora kuvuga ngo umwana yize ikibazo ngo amenye amabanga yapfa aho umwarimu asigaye asambanya umwana barakavuga ngo umwana niwe ari mu ikosa nibyo ariko niba ntibintu bunyine nta kinyoma kirimo umurezi asambanya umwana mugasohoka ngo umwana kandi we asambanya ibyo bintu biraho iyo umuntu akubwira wowe rero barangije n'umukuru w'igihugu umunsi ujyana n'iyo nzoka ntabwo ni wowe kubera iki mudashobora gutakaza iyo mwaba yari kumutabishobora
Mufatoni Banyankimbona nawe yavuga ko agiye kugwiza impanuro ko bakorana
ibiriko biraba ngaha nabyumvise nabitahuye bizotuma binyorohera no kubaha impanuro mu bikorwa bagiye kubandanya barangura
ku mbuga nkoranyambaga batari bake banditse bavuga ko igihano abacamanza bo mu Kirundo bahawe kigendanye niko bari bakoze ryo kurenganya umuyabaga ari umwaka wa nyuma w'ishure rya Mugendo muri komine Ntega mu ntara ya Kirundo mu gisata cy'indimi abandi bagabo batatu wahoze ari umuyobozi w'iryo shure ujejwe izigwa n'umwarimu barungitswe mu ibohero rikuru rya Ngozi aho Christian Ndayishimiye yaraye hagati y'itariki ya 13 na 16 z'uku kwezi Eloge Ulikaneza, Ijwi rya Amerika.